murumva ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirakomeza kubagezaho ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabasuhuje mwese aho muri, mwaramukanye Imana kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ninjye uyoboye ibiganiro by'uyu mwanya.
Haje nshanzwe nkora ibintu cy'ubufundi. Ubu ko twashobora kuba turonka ubuzi mu Burundi, ubu si cyane kubera uye nk'abahora basanzwe babubatsi ntibacyubaka neza nk'uko byahora.
Uyu ni umwe mu bantu bari basanzwe babona amaramuko yabo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ku Kanyaru. Aravuga ku bijyanye n'imibereho yabo isa nk'aho yarindimutse. Iyi nkuru ku mihahirane yagabanutse hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kimwe n'indi nkuru ku bijyanye no kutavuga rumwe ku bwiyongere bw'ubukungu bw'u Rwanda, turazigarukaho mu kanya gato mu biganiro byacu. Mwese ndabararitse. Nawe kandi ahuri utangiye kutwumva kuri radio yawe, guma hafi ukurikira ijwi rya Amerika. Mbere izi nkuru zose ariko nagira ngo mbanze nsabe mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana tugezeho amakuru y'ijwi rya Amerika muri uyu mwanya. Aloyiz, bwakeye.
Gakeye Etienne, ndaramukije n'abarundi bariko baradukurikirana. Abantu 32 nibo basize ubuzima mu isanganya ry'indege ryabaye jo ku munsi wa gatatu muri Sudani y'Amajyepfo. Indege ya Sudani y'Epfo yakorotse imaze umwanya muto ihagurutse ivuye ku kibuga cy'indege cya Juba. Abategetsi ba Sudani y'Epfo bamenyesha ko harokotse umwana mutoyi gusa muri iyo ndege. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Antonov yo Burusiya itwara imizigo yakorotse iki ku metero 800 itarafata ikirere, ikaba yaguye ahantu hari ibiti hafi y'uruzi rwa White Nile. Nta matoho zaraba kugira bamenye nimba abafuye bose ari abari muri iyo ndege canke nimba harimwo nabo yahitanye bari ku butaka igihe yakoroka. Amakuru masha avuga ko iyo ndege yari igiye i Paloch ahava ibitoro muri leta ya Upper Nile, aho ni muri Sudani y'Amajyepfo. Iyindi nkuru y'isanganya y'indege, amakuru atangwa n'abategetsi ba Leta Zunze za Amerika amenyesha ko ya ndege y'Uburusiya iheruka kugira isanganya muri Misiri yoba yatezwemwo ikibombe. Umwe muri abo bategetsi yamenyesheje itororokanirizo ry'amakuru Associated Press ejo kwa gatatu ko muhari w'iterabwoba wa leta ya Islamist woba ari uri inyuma yavyo. Abahinga bariko baratohoza ko hoba hari isano bifitaniye n'ibikorwa by'iterabwoba. Amaraporo y'abaganga amaze gusohoka amenyesha ko mu mibiri y'ibiziga bimwe bimwe basanzemwo utumanyu tw'amabombe. Abahinga kandi baratoye twa dusandugu tubiri twirabura tubika amajwi, bakaba bariko baratohoza. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Islamist wari yemereye ko ari we watumye iryo sanganya, ari kumenyesha ko uzotanga ivyemeza n'ivyaba ngombwa. Perezida Abdel Fattah el-Sisi wa Misiri yari yamirije kure uko kwigamba k'umuhari wa leta ya Islamist, aho yavuze ko bariko bakora icitwa propaganda no kugomba guhungabanya umutekano n'amahoro w'abanyamisiri. Mwomenya ko iyo ndege yakorotse mu ndwi irangiye yarimwo abantu bashika 224 bose bakaba barafuye, kandi nka bose bari abarusiya. Mu Buganda, umugwi ujeje gutunganya amatora muri ico gihugu c'Ubuganda umenyesha ko uno musi wa kane uhava ukoranya abakandida bashika 8 batanzwe n'imigambwe yabo guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka uza. Intumbero y'uwo mubonano ngo ni ukubategura kugira bakinga imishamirano ishobora kwaduka hagati y'imigambwe mu gihe cy'imyiyamamazo, cyane cyane mu gihe vyoshika imigambwe igahurira mu kibanza kimwe no mu mwanya umwe mu gihe bariko bariyamamaza. Uwo mugwi ujejwe gutunganya amatora mu Buganda umenyesha kandi ko bamwe mu bakandida 8 bakwije ibisabwa harimwo Perezida Yoweri Museveni wo mu mugambwe National Resistance Movement atwara Ubuganda iki gihe, Patrick Amama Mbabazi yigeze kuba umushikiranganje wa mbere hamwe na Dr. Kiza Besizye wo mu mugambwe Forum for Democratic Change. Imyamamazo y'ayo matora itekanijwe gutangura itariki 9 z'uku kwezi. Mu Burusiya abategetsi bo hejuru mu bya diplomasi muri Leta Zunze za Amerika bamenyesha ko ibitero 85 gushika kuri 90% Uburusiya bwagavye muri Siriya vyatumberejwe kuba Robert bagwanya leta atari kubagwanya leta ya Islamiste. Ibyo byatangajwe hejo ku munsi wa gatatu na Anne Patterson hamwe na Victoria Nuland bose bakora mu biro vya departement ya leta aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rw'ibiro vya Pentagon bijejwe kwivunda umwansi aha muri Amerika, Colonel Steve Warren abivugira yamenyesheje ko ibice 10 gusa by'ibitero Burusiya bwagavye muri Siriya ari byo byari bitumbereye abagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste. Nkuko rero abategetsi bo mu biro vya departement ya leta babandanye bavuga, bamenyesha ko Burusiya bukoresha imiliyoni z'amadolari y'abanyamerika ziva kuri 2 zigashika kuri 4 ku munsi muri ibyo bitero bagaba mu Burusiya muri Siriya. Amahera rero ngo ashobora kubafasha no ku ayo mahera ngo bushobora kuyafashisha abanyagihugu babwo mu Burusiya.
Turamushimiye mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana utwijeho amakuru. Amakuru y'umuyatohere mu Burundi, abayobozi bakomeye b'igihugu barimo Vice President wa mbere n'abaministri batanu bakoranye inama ejo n'abayobozi mu nzego z'ibanze muri komine Muha mu murwa mukuru Bujumbura. Umutekano niwo wari wabazinduye. Ikibanzweho cyane kwari gusaba abayobozi b'inzego z'ibanze kwegera abo bayobora bagifite intwaro kugira ngo bazisubize bitarenze ejo bundi kwa gatandatu. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye iyo nama.
Uko fitina birarangiye, uko niko Gaston Sidimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yabwiye abajeje intwaro yo hasi mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru wa komine Muha turi mu gisagara ca Bujumbura. Mu ijambo ryiwe yibukije ko leta yihanganiye cane abitwaje ibigwanisho.
Twaramugobereye mbega iyo misi kumutanga n'iyiki reka tugarukana mu mutekano byihuta atika ati je dise barundi nukuri ndasubiye mu nkundire ndabahindi misi 5 ubu rero mubonye umushikiranganje wo kwivuna abanza mukabona umushikiranganje w'umutekano mukabona umushikiranganje w'ubutungane mukabona umushikiranganje w'intwara bati mu gihugu mukabona umushikiranganje wo gutumana turi ku makuru bahagurutse n'ishaje cy'umukuru w'igihugu nuko la recreation est terminée mabyo la recreation est terminée.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ntaje umunwa Gaston Sidimwo yabwiye abitabye iyo nama ngo ntihaze habe amaborogo n'inzego z'umutekano zakoresha uburyo bwo kurondera ibyo bigwanisho neza.
Ejo hakaba uwo tuzofata kigwanisho, hakaba aho tuzokumva amasasa yazoze amaborogo abajejwe ubuhinga bw'igipolisi cyangwa igisirikare ari umugumuko cyangwa hari ingorane barabanza bakavuga ati hagarika abana mama hagarika byanse bagatera ikintu gishobora kubatera ubwoba mugo mu nyuma umuti wa kansi bagira hano nitwo kwama tuhuhira amaboko imugongo n'abo bantu kandi nabo nyine babimenye nta mbuvu bafise zo guhangana na leta.
Umushikiranganji ajejwe umutekano yari mu baherekeje icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Commissaire de Police Chef Alain Guillaume Bunyoni yasavye abari muri iyo nama kuburira abafise ibigwanisho ntihagire uwuzomera nka yona. Yagize n'ico avuze ku banyamahanga yashikirije ko bita mu ngorane z'u Burundi zitabaraba.
Abanyamahanga baratuja ko ngo ni ibihugu vyarutura bakatubwira ngo Burundi ngo gahugu gatoyi w'igihugu gikenye ngo ucanyuma mu isi ngo gifise amadeni ngo yanyuma tukumva ko dusuzugurise gushika naho hageze igihe umengo batarimo mu bintu byacu ntidushobora gutera imbere. Umwaka urarangiye imfashanyo zabo barazihagaritse ariko abarundi turakora tugafungura, abarundi turakora tugahembwa.
Uwo mushikiranganji ajejwe umutekano ati ubushaka guhungabanya umutekano nazo nanira miliyoni 9 z'abarundi
abene igihugu barabatoye baje mu quartier baratowe amusane ndi baratowe uzonanirwa natwe naho twonanirwa izego z'umutekano sivyo ko tutarebonanirwa duvise miliyoni ziringa 9 z'abene igihugu den Burundi tubatera kamubusa tuti ego me mwana dutoye mwana duhaya amabanga mugabo rero turarushe kandi biraguye gira ico mukoze dakika ngapi hapa sibonaweza wakafika hapa ninde usigara utemeye kujana niyo siri kuri ninde usigara nuko nababwira nti muvyende
bamwe mu bari bitavye iyo nama batashimye kuduha amajwi kubera imvo z'umutekano wabo bavuga ko ibiganiro ari byo byonyene byotorera umuturama ingorane Uburundi bwinjiyemwo izo ngendo mu makomini agize igisagara cha Bujumbura icegera cha mbere c'umukuru w'igihugu yazitanguye kuri uyu wa kabiri mu makomini yanahangwa na Mukaza aherekejwe n'abashikiranganji ba leta bajejwe umutekano ukwivuna bansi intwaro yo hagati mu gihugu ubutungane no kumenyesha makuru ni nyuma yaho kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi yongeye iminsi 5 abatunze ibigwanisho batabifitiye uburenganzira kubisubiza ataraho bakazovyakwa ku nguvu Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Abanyarwanda n'abarundi bakorera ku mupaka wa Kanyeru mu majyepfo y'u Rwanda no mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi bararira ayo kwarika baravuga ko ubuzima bwabo busa n'ubwahagaze kubera imigenderane y'abaturage b'igihugu byombi icumbagira muri iki gihe umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa yasuye uwo mupaka nyabagendwa areba uko ibintu bihagaze muri iyi minsi
ibibazo bigaragara ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi byagize ingaruka no kubikorera utwabo byatutse kuva imyumvumba gatanyishingiye kuri politiki yatangira mu Burundi impunzi z'abarundi zitari nke zahungiye mu Rwanda Uburundi bwashinje u Rwanda mu buryo bweruye gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano mu Burundi no gutoza bya gisirikare bahungiye mu Rwanda ngo bazatera igihugu cyabo ni ibirego u Rwanda rwifashe kugira icyo rubisubizaho magingo ya nubwo abarundi badahejwe kwinjira mu Rwanda mu bikorwa byabo ku banyarwanda bo binjira mu Burundi n'imbarwa abashinzwe binjira ku mupaka w'u Rwanda bakanyaruhuza ibihugu byombi nta mibare batanga igaragaza uko bihagaze ariko bemeza ko ari ikibazo tugera kuri uwo mupaka mu majyepfo y'u Rwanda twasanze bari basanzwe bahabonera maramuko barirayo kwarika baravuga ko kubera umwuka muburi hagati y'ibihugu byombi byagabanyije urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu twahereye kuri ba rubanda rugufi bari batunzwe no kwikorera imizigo ku binyabiziga ibibazo bitaravuka bazwi nk'abakarani
amakamyo yaragabanutse cyane kabeza kubera aka kavuruka turutse Burundi bigaragara yuko nyine imizigo bene gucuruza imizigo ni nkaho bahagaritse kubera aka karupturuva yo kari Burundi ingaruka n'izubukene tu kubera uko amafaranga twabonaga mbere wanangwa tukiyabona nta gashomeri mbese nkaba mu ngubu ngubu mwatwe bamwe turimo turihingira ibishyimbo mu bintu byo kumpa kubona rwe tukibyitaye
washoboraga gukorera amafaranga ngahe kuko
ngo ku kwezi nibura nashoboraga gukora nk'ibihumbi 15 ariko ubu ngubu n'icyo mwero kirashira na 500 umuntu aho
tuvuye ku bakarani twakomereje kubakoraga akazi ko gufasha abatambuka ku Kanyaru mu guhindura cyangwa kuvunja amafaranga ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi uyu yabikoraga mu buryo butemewe kubera kubura ubushobozi ariko bimutunze
narisanzwe ntunge n'uyu muhanda mu kuvunja ariko nkirwanaho ntari mwishyira hamwe byamfashaga urabona ko mana n'uwo mugasinsabize nkitunga atunga n'umuryango wanjye nagasoneka kaboneka ariko byabaye nabi nyine nta kikigenda ariko nta bantu benshi bagi Burundi
ufite abana bangana
abana barindwi
umuhanda ugiye mu
mana atana ugiye mu 80 hano kuri kaburimbi kandi bashyizemo ni hano ku muhanda 81 nyegaga mu wa gatatu
ukora ku kazi
cyane
kumenya ko kwibye abavunja itwageze no kubakorera mu biro mu buryo buzwi na banki y'igihugu BNR kubwo umutekano we uyu yasabye ijwi rya Amerika ko yahindurirwa amajwi kandi imyirondoro yikagirwa ibanga aravuga ko byibura akazi kabo kagabanutseho nka 70%
akazi nta kigenda kubera nyine bimubona biriho nta rujya n'uruza rw'abantu bakora bizinesi rugaragara hano ku mupaka nk'uko byari bisanzwe nk'uwo muntu yajyaga ku kazi yenda akagira nk'amafaranga yahishirize umuryango ari kushobora kugenda nk'igihe wateganyaga ko ku munsi wabona nka bitatu cyangwa bibiri usigaye ugenda ugataha uko nta n'amafaranga ijana ubonye urebye ujya kujanisha mu mibare bisigaye biri nko kuri 30% urumva ko byagabanutse cyane
abarundi baza mu Rwanda nabo bavuga ko mu byo bakoraga batakibona amafaranga uko byari bisanzwe ahanini bikomoka ku mwuka mu buri ku bihugu byombi
jewe ndo mufundi mufundi akora ibintu bya electricity business zarahisubiye inyuma nkaje nsanzwe nkora ibintu cy'ubufundi ubu ko twashobora kuba turonka ubuzi mu Burundi ubu si cyane kubera uye nk'abahora basanzwe babubatsi ntibacubaka neza nko kuvyahora amafaranga twahora turonka twaratuyabura we bigiciro bikaduga
kumva iby'iki kibazo bisaba kureba mu muhanda Kigali Kanyaru wari usanzwe urangwamo amakamyo y'ubucuruzi atari make agana mu bihugu byombi ubwo twerekezaga ku Kanyaru ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi guhera mu mujyi wa Butare nta kamyo nimwe y'ubucuruzi twahuye nayo ituruka mu Burundi icyakora mu guhindura twasanze imwe yari yambaye plaque za Tanzania yerekeza mu Rwanda yapfiriye nzira abagizweho ingaruka n'ibibazo bishingiye ku mibanire imagatotsi ku Rwanda n'u Burundi bifuza ko byakemuka vuba imibereho igasubira mu buryo
n'ibi ngibi nuko u Burundi bwakongera bugashyira mu mutekano abantu tukagumiza tugenderana bisanzwe kubera yuko nibyakomeza gucya ubukene bizakomeza kumupaka mbese ubukene buzaba ari bwishi kubera yuko duhahira kubera ibintu bituruka mu mahanga byinjira n'ibisohoka nibyo dukunda guhahiramo cyane
kumva ko twagira amahoro twese ari burundi bakagira amahoro kandi bacu mu Rwanda tukayagira kugira ngo nyine imihahiranire
Mu biganiro aherutse guhitangaza amakuru Madame Mushikiwabo Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma yavuze ko u Rwanda rwategereje ko mu gihugu cy'u Burundi habone ku mutekano ubutegetsi bukajya mu murongo bakabona kujya ku meza y'ibiganiro Ministre Mushikiwabo yasobanuye ko u Rwanda rwirinze politiki yo guterana amagambo n'u Burundi ibibazo nk'ibi byatangiye kwaduka mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka u Rwanda ruba ruri impunzi z'abarundi ku butaka bwarwo ziri mu 70,000 akabagira ubusa ijwi rya Amerika gukanya ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi
turacyari mu Rwanda tukivuga kandi ku kibazo cy'imibereho y'abantu n'ubukungu ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI mu gifaransa ni IMF mu cyongereza kivuga ko ubukungu bw'u Rwanda buzazamuka kugera cya 6% aho kuba 7% nk'uko byari byarateganijwe ibi byatangajwe ejo kwa gatatu mu kiganiro impuguke za FMI zahaye itangazamakuru ziri kumwe na ministri w'u Rwanda ushinzwe imari n'igenamigambi ni inkuru tugezwa na mugenzi wacu Asumutakabuye ari Kigali mu Rwanda
Kigega mpuzamahanga cy'imari FMI kiravuga ko irigabanuka rizaterwa hanini no kuba ibiciro ku masoko mpuzamahanga byarahungabanye bikagira ingaruka zikomeye ku by'u Rwanda rwohereza mu mahanga birimo amabuye y'agaciro raporo yari iherutse yashyizwe hanze n'ikigo kibarurishamibare mu Rwanda igaragaza ko mu mwaka w'2011 ubukene bwagabanutseho 5.8% bivuze ko bwavuye ku 44.9% bukajya ku 39.1% mu mwaka w'2014 ubushakashatsi bw'iki kigo bwagaragaje ko ubukene bukabije bwagabanutse aho bigaragara ko bwavuye kuri 24.1% bukagera kuri 16.3% mu gihe kimwe gusima ibari ikinyamakuru France 24 mu nkuru gerutse gutangaza kiravuga ko ari ibinyoma ngo u Rwanda rwayikoze hagamijwe kugaragaza ko ubukene bwagabanutse mu gihe ahubwo iki kinyamakuru kivuga ko bwazamutse 6.6% Iki kinyamakuru kivuga ko makuru cyahawe na Professor Philippe Legens umwarimu muri kaminuza mu Bubiligi agaragaza ko habayeho kubeshya cyane kuri iyi raporo y'uko ubukene buhagaze mu Rwanda u Rwanda biciye mu kigo kibarurisha mibare rwamaganye cyane inkuru ya France 24 ruvuga ko ibiyirimo bidakwiye kwizerwa kuko ari ibinyoma nkuko byashyizwe hagaragara n'umuyobozi w'iki kigo kibarurisha mibare mu Rwanda bwana Yusuf Murangwa yavuze ko hatabayeho guhindura mu gusobanura ko ubukene mu Rwanda buhagaze ministre igenamigambi ambasaderi Claver Gatete mu kiganiro yahaye itangazamakuru yamaganye cyane byatangajwe n'iki kinyamakuru gusavuga ko kwifashisha umwarimu wo muri kaminuza yo mu Bubiligi Philippe Legens nyimuguke kuri ministre Gatete ngo abone ari politique
so kuri ibi ngibi ntabwo niyo mpamvu navuga ko tutavanga politique n'akazi kacu kubera kuri ya mugabo uri ya professor Legens arazwi urwango afite ku Rwanda rurazwi ibyo yanditse byose birazwi ntabwo rwubishakira kure rero ntabwo ari we wakwigira expert ngo aze kurusha isi yose yari sanswe ikora aka kazi kajyanye n'uburyo statistics zikirwa hamwe so hangare ntitubivange kuko akazi ka gakorwa na methodology byose biragaragara byakizwe hagaragara ku buryo byo byivugira ubwabyo
ku kuzamuka k'ubukungu bw'u Rwanda bikomeje kuvugwa mu gihe uganiriye na bamwe mu baturage bakomeje kugaragaza ko ubukene bubugarije
nta munsi y'urugo ntaho mpinga ni ikibanza intambwe z'ikibanza gusa
turya twacu y'icuro ibazo nk'ubu umuntu aba yabanjira akajya guhengereza udufaranga gutyo
kumwe kushize barahinze bayitifaraguruka ati ni muhinge turahinga ku ngufu izuba rirazarira twika mbega sinzi uko nabikubwira ubundi kubaho burya ari no kubaho mbega bituruka mu mbaraga z'Imana
imibereho yacu ibigoye ko ubona umuke ukurushije ubushobozi kagenda wamukuburira wamumesera ese ari umuntu ufite iyo sambuka muhengera akaguha igihundo kugeza saa sita
ariko nyine singira hahomba mparanzerera
Leta ivuga ko umwaka ushize u Rwanda rwashyizwe ku mwanya wa kabiri ku mugabane wa Afurika mu bihugu bikora neza ubushakashatsi inama nk'izi zireba iby'izamuka ry'ubukungu ziba buri mezi atandatu inama itaha iteganijwe mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka utaha Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
dukomeze amakuru tugana mu Burundi indwara ya sinusite kubayizi ikunda kwibasira abantu benshi ariko bamwe mu bo yibasira basa n'abatumva ko ari indwara mu byukuri mugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Dr. Leonard Bivahagumye uyu yanonosoye ibijyanye n'indwara zo mu matwi mu mazuru no mu mihogo akorera ku bitaro bya Rwakarede I Bujumbura mu Burundi kandi n'umwarimu mu gisate cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi hano Dr. Leonard Bivahagumye aratangira asobanura uko iyo ndwara ya sinusite iteye
sinusite ni indwara ubwa mbere ho yiswe mu gifaransa ni indwara yo guhishira ifatira mu dusaho twitwa amasinus utwo natwo n'udusaho umuntu wese asanganywe ngaha mu maso no mu mutwe hariho udusaho tubiri turi aha munsi y'amaso hejuru y'amabwena niko mvuga dukuru dukuru iyo umuntu agwaye aho hantu bavuga ko ari sinusite maxillaire akaba n'udusaho turi ngaha mu ruhanga tubiri natwo nyene bita amasinus fronto natwo umuntu atugwaye bavuga yuko afise sinusite frontale nitwo dukuru dukuru tune utwo munsi y'amaso atubiri turi hejuru y'amaso mu ruhanga ariko rero hariho n'utundi uto turi inyuma y'amaso hari utwo bita etmoide na sphenoide
urumva utwo dusaho rero turagira infection nk'uko bivuze
kugira ngo turware nuko duterwa n'imigera imigera ijyayo mu bwoko bw'amabakteri cyangwa ubwoko bw'amavirus iterwa n'imigera ahanini umuntu ntiyavuga ngo turavyimba turahishira kuko n'udusaho kumbure hakajamwo ibintu bijya biteye nk'ibiseru byo muzuru kuko n'utuntu dusanzwe dufitaniye imigendaranire n'umuzuru ariko bishobora guterwa na inflammation atamigera cyane cyane nk'iyo umuntu yavogerewe n'ibintu aba yahemye biba bitamumereye neza ni bimwe bita benshi bavuga ngo ni allergie iyo iba ari sinusite allergique ariko igihe nka cyose iyo ngwara ihera mu mazuru hanyuma igafata utwo dusaho kubera bifitanye imigenderanire bwake irashobora kuva no ku ngwara yo kumenyo hariho abantu bandura sinusite byavuye ku ryinyo riba ritobotse hanyuma bakarihoma maze hakagira ikintu cinjira muri sinus dusaho turi hagati y'amenyo n'amaso niko novuga hejuru y'amabwena naho nyine akagira sinusite yego
sinusite irashaka kumenya allergy y'abantu bidoga yuko bafite ama allergy menshi ugasanga indwara ya sinusite n'ama allergy bisa naho bisa bitandukaniye izo ndwara zibiri zitandukaniye allergy cyangwa sinusite
allergy na sinusite aho zitandukaniye urumva yuko sinusite ari indwara ifatira muri utwo dusaho two mu maso twitwa amasinus ariko allergy ni indwara twokwita nko mu kirundi twohita kuziranirwa tuvuge ifatiraho hose iyo ntifatira mu bihimba by'ihemero gusa indwara allergy iterwa nuko umubiri w'umuntu utahuje n'ibintu bimukikije ibyo yariye ibintu aba yanyoye ibyo yisize ibintu biba byamoteye umuntu yabihemye cyangwa ibyamukoze ku rukoba cyangwa ibyo biba bibana biraterwa n'ibintu byinshi ibintu bitumuka umukungugu bitumuka biva kumudu chanya kumashu ugwe aho niho bitaniye na sinizite kuko yoyo ntifatira aho gusa irashobora gufata ku mubiri none nk'umuntu agahurira ku mubiri umuntu akavyimba ku mubiri cyangwa ku munwa umuntu akiyagaza urumva se mu masinisi umuntu akashobora gufatirwa no mu maso akivyiringira kandi ariko kubera bishobora kwiyerekana no mu bihimba by'ihemero bijyanye no kwasamura no kwamazura zibira no kugira agasero kabakisesa nk'amazi abantu barashobora guca babyitiranya na sinusite mbere n'antaje abantu bagwaye allergie bavuga ngo bagwaye sinusite ariko igihe cyose ntibari sinusite abari allergie yiyerekaniye mu bihimba by'ihemero haraho habatagwaye amasinus nk'atari sinusite abagwaye muzuru gusa icyo twakwita rinite
ibicurane ivuwe neza irakira
ari allergie umuntu bamuhaye imiti biramera neza mwa kubera yuko ari allergie ibiterwa n'ibintu bikikije uwo muntu cyangwa ibintu bidahuza no mubiri wiwe ico gihe ivyo bintu biri ngaho umuntu nahamera neza ntushobora kwemeza yuko ingwara itazogaruka ariko sinusite ubwayo iyo bita sinusite yandi twabwiye yuko kenshi iterwa n'imigera ijya irakira ntabwo yandura na gatoyi ngo umuntu arasangiye n'uwundi ariko ikiriho nuko usanga bivanye n'indemanwa y'umuntu ivyo bita amagene cyangwa genetique harimo agace gato yuko uko umuntu usanga agwaye allergie bijya byo kuziranirwa usanga mu muryango wiwe ishobora kugaruka kenshi
ama ibizamini bakora kugira ngo bamenye ko ari sinusite neza na neza bimeze bite
aha mu bihugu by'iwacu ngaha mu Burundi barakoresha ibimenyetso examen clinique bita gupima kumuganga badakoresheje ibipimo bindi kubera hari uburyo tudafise umuntu ariko umuntu abonanye n'umuganga akabona uko indwara yimeze umuntu araheza akamubwira akamenya yuko ari allergie cyangwa ari sinusite igivuye kuri biriya bindi by'imigera ati umuntu yo kwikingira gute nababwiye ko iyi ndwara ihera ku bicurane umuntu yo kwikingira ibicurane cyangwa yabigwaye akoza n'ingoga mu mazuru atarinze gukoresha imiti mponyamigera kugira ngo ntibihave bitabijamwo imigera y'amabakteri kumbure bihave bivamwo sinusite
umuntu abigenza gute iyo adafise amafaranga yo kuja kwa muganga yifuza koza amazuru
arashobora gufata amazi agashiramo umunyu akajojotereza muzuru nugira ngo yoze ibicurane nka kujya umuntu yinyira hanyuma agaheza koza kugira ngo ntiyagire imigera iguma muzuru
Nshuti kandi mukomeje kutwumva mu kanya gato turaba ducumbitse gato cyane ibiganiro byacu ariko mbere yuko njyewe mbasezeraho reka tubibutse inshamake y'amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya
abantu 32 nibo basize ubuzima mu isanganya ry'indege ryabaye ejo ku munsi wa gatatu muri Sudani y'Amajyepfo iyo ndege ya Sudani y'Epfo yakorotse imaze umwanya muto ihagurutse ivuye ku kibuga cy'indege cya Juba abategetsi ba Sudani y'Epfo bamyesha ko harokotse umwana umwe mutoyi yari muri iyo ndege Indi sanganya indege amakuru atangwa n'abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika menyesha ko ya ndege y'Uburusi iheruka kugira isanganya muri Misiri yoba yatezwemo ikibombe umwe muri abo bategetsi yamenyesheje ku wa gatatu ko umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Islamiste woba uri inyuma yavyo Mu gihugu c'Ubugande umugwi ujeje gutunganya amatora mu Bugande umenyesha ko uno munsi wa kane uhava ukoranya abakandida bashika 8 batanzwe n'imigambwe yabo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka uza muri ico gihugu intumbero y'uwo mubonano ngo nuko bategura kugira bakinge imishamirano ishobora kwaduka hagati y'imigambwe mu gihe cy'imyiyamamazo cyane cyane mu gihe byoshika imigambwe igahurira mu kibanza kimwe mu mwanya umwe iyo myiyamamazo ikazotangura itariki 9 z'uku kwezi Abategetsi bo hejuru mu bya diplomasi muri Leta z'Ubumwe za Amerika bamenyesha ko ibitero 85% kwijana gushika kuri 90% Uburusiya bwagavye mu Burusiya bwabitumbereje abarobere bagwanya leta.
Turagushimiye cyane Aloyse Bigirimana kuri ayo makuru ngiye kutwibutsa muri uyu mwanya. Nshuti mwese mukomeze kumva radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese nongiye kubashimira mukomeze kandi mugira ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.